Mu by'ukuri ku ruhande rw'iwanje ijambo rije rushijwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye naryakiriye neza, na cyane cyane ko mu migambi yiwe yashize imbere hariho kunywanisha Abarundi, ntihabeho injyane Abarundi twese twiyumva ko igihugu ari iciwacu, ntihabeho wanjye wangura, na cyane cyane ko yavuze ko umuntu ashobora gushika gusaba ijambo atarenze ku munyepolitike kanaka, kuko twese tuzaba dufise uburenganzira bumwe.
Naryakiriye neza kuko hariho byinshi yavuze byanezereje byampumurije nka jewe impunzi, kuko yavuze ijambo rivuga ko agiye gushyiraho imigenderanire y'amahanga hagati y'Uburundi n'amahanga, kandi agiye kunagura ibikorwa by'abantu bahora bakora nk'amakoperative bigiye gusubira bikamera neza. Ibyo byanezereje
nakuvuga ijambo umukuru w'igihugu waje kushikiriza mushasha ndacyakiriye neza, na cyane cyane ko twumvise ko avuga ku bijyanye no kugurura imbibe akarusha Uburundi buzoshobora kuronka, nuko nk'abadandaza nka cyane cyane nk'abadandaza bato bato cyangwa ni banini bazoba bugurura imbibe bazogenda kurangura ibintu bakabizana mu Burundi ama Burundi bakabyana mu bindi bihugu, cyane cyane imigenderanire bizotuma tubaho neza kandi umuntu abaho ubukene ukagabanuka mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Ikindi nyine twashimye ku ijambo umukuru w'igihugu aje gushikiriza ni ikintu kijanye no gukorera hamwe n'imigambwe, aho yavuze ati hari aho bahiganye benshi bari bafite ibyumviro byiza navyo yarabifashe nka nkama, ati kumbure ni yagomba kubikora ko nabo ntibaze bamugabire bamugamburukire kugira biya vyumviro bashikirije mu migabo n'imigambi igihe bari kubariyamamaza bize bibabere urumuri bongere baze bubaka igihugu. Icyo ni ijambo ry'ihumure kuri twebwe nka twebwe impunzi novuga, kuko iyo akoreye hamwe n'imigambwe mu Burundi ntabe wanje wangura ndazi ko igihugu cyacu kizotera imbere. Ikindi naco mwatubaje kukijanye ati twiriko twitegura gute kugira ngo dushobore gutama igihugu cyatwibarutse mu gihe amahoro azoba ashoboye kuboneka, ni mu gihe amahoro nyine azoba ashoboye kuboneka, kuko muri uno mwanya imigabo n'imigambi nyakubahwa umukuru w'igihugu yashize ahagaragara, ariko ni imvugo turindiye ibikorwa. Kumbure ivyo yavuze ni yabishira mu ngiro, nubwo mu ijambo yagiye avuga kenshi yagarutse ku bantu bari hanze y'igihugu ukamengo n'abantu basa n'abatawe, yarakwiye kumenya ko natwe turi bene igihugu kandi igihugu twakivukiyemo, natwe twifuza kuza kubaka igihugu cacu, ariko imigabo mibi y'umugambwe uri ku butegetsi ariyo yatumye tugita. Tukifuza rero ko umukuru w'igihugu ahindutse, twibaze ko nawe aho wa mbere yatsitaye nawe atazohatsitara kumbura zogorora, natwe amahoro ni yagaruka mu gihugu tubone ko tugende twisanga twubake igihugu cacu.
Ndiko nditegura neza kuko ijambo yavuze ryanezereje bica bimpa umwanya wo kwiyumvira gusubira mu gihugu cyanyibarutse, kuko yavuze ko hagiye kubaho imigenderanire hagati y'Uburundi n'ikindi gihugu n'ibindi bihugu. Niyo mpamvu rero byanezereje bica bimpa kanyamuneza ho gusubira mu gihugu cyanje.
Nukuri amahoro agarutse mu gihugu cy'u Burundi, icyo niteguriye ko no gusubira mu gihugu cyacu cy'u Burundi hama nkubaka igihugu cyacu, na cyane cyane na mwarya habayemo kwishyira no kwizana, na cyane cyane umuntu afite agataha azotera yunguka kandi bizogenda neza tutunga umuryango. Amakenga ntiyobura kuko benshi iyo biyimiswe bavuga basuko bazokora amabarabara bazokora ibi bigaherera mu migambi, ariko twamusaba ko ibyo ashikirije bikora nk'uko yabivuze natwe baduhaye icyizere.
Kimwe gusa twe cyo dusaba ni uko amahoro yobaho, ibyo yavuze ibyo yiyemeje akabishyira mu ngiro, hanyuma natwe amahoro abonetse tukabona guhunguka. Ariko impinga iracyari ndende kuko gerageje kuraba, hariho abamuyoboka, hariho abakiyoboka mu mugambwe nyene, ariko imyitwarire atari myiza dufatiye nko kugwaruka n'imbonerakure. Nibaze ko nubwo atabivuze mu ijambo ryiwe agiye gutunganiriza, nibaze ko ari ujya gice yavuze ko agiye gutunganiriza Abarundi bose, buri muntu akisanga akiyumva ko ari mu Burundi, akiyumva ko ari mu Burundi aho yataye uruzogi. Ibyo bayagize neza kuko ijambo vraiment twarishimye kandi twagiye kyakiriye neza ku ruhande rw'iwanje. Icyo dusigaje kuraba, amaso ari kurekera, turindiriye ko ivyo yavuze yobishira mu ngiro, na cyane cyane ko tumaye turindira shinge leta turabe mbega amahoro yavuze agiye gutsimbataza ahereye aho umukuru w'igihugu yatashe yaragejeje, ariko azoba ariko aravyigenza ko murakoze.